Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika, bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko cigaruriye bimwe mu birindiro bikuru by'umugwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi.
Umusozi muremure ya Uvira hari ndambara ya igisirikare cy'Abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni Red Tabara barwanye ayitwa mu Masango.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri groupement ya Kigoma Territoire ya Uvira iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hakurya y'u Burundi mu Rwanda, leta yasubiye gushiraho ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirindikiza ca virusi ya corona, navyo twari bateguriye nayo muyagezweho irya nino ku isi. Abahiritse ubutegetsi muri Burkina Faso bagabisha abahoze muri leta. Idonido ni mukanyisase. Reka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Mu gisata cha politika, abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Burkina Faso nkuko nayo ndabiciye ku masonga, bagabisha abashikiranganji bahora muri leta yatembagajwe kudahirahira ngo bave ku murwa mukuru no kutaba intambamyi mu biganiro vy'ingene amatora yotunganywa. Ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abasirikare bagize kudeta bakuye ku butegetsi Perezida Roch Kabore ku munsi wa mbere w'indwi, bamwagirije ko yananiwe gutorera inyishu ubwicanyi n'uruhagarara bitera vyongera mu gihugu biterwa n'abagwanyi b'abayisilamu. Batangaza ko bazoshikiriza ikirangaminsi ku vyerekeye kugarukana igihugu mu nzira yubahiriza ibwirizwa shingiro mu kiringo kigereranye. Yamara nta vyinshi bavuze ku migambi bafise ku bijanye n'ikiringo mfata kibanza. Umutegetsi w'umusirikare ayoboye igihugu muri iki gihe, Lieutenant Colonel Henri Paul Damida, yabonanye n'abari bagize leta ya Perezida Kabore uno munsi wa kane, nk'uko bitangazwa n'umwe mu bahora ari abashikiranganji ba leta. Yahahora yari muri ivyo biganiro atashatse ku izina ryiwe ritangazwa. Henri Paul Damida yagabishije abahoze ari abashikiranganji kutagira icyo bakora kugira bageramire abasirikare bafashe ubutegetsi canke kuja hanze y'umugwa mukuru. Yamara yamenyesheje ko yakira neza intererano iyo ariyo yose bashobora kuba bafise ku bijanye n'ikiringo mfata kibanza. Bitegekanijwe kandi ko abasirikare bagize kudeta babonana n'abaserukira amashirahamwe y'abakozi uno munsi kwa kane. Ivyo biganiro bibaye imbere y'inama yihutirwa y'ibihugu bigize ishirahamwe rijejwe gufashanya mu vy'ubutunzi bw'ibihugu vyo muri Afrika mu burengero CEDEAO, itegekanijwe ku munsi wa gatanu kugira biganire ku kugene vyo kwishura kuri kudeta yabaye ku munsi wa mbere.
Fidela Niyongabura kenuye tukiri kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Ibihugu 15 birimwo Ubufaransa bisaba Mali kureka ingabo zidasanzwe za Denmark zikaguma muri ico gihugu. Leta yifata kibanza muri Mali yo ishimangira nyamara ko abo basirikare babwirizwa gukinjura. Ejo ni mukankusi nibyo aje kutubwira.
Byari nyuma yuko kuwa kabiri ministre w'ubanye n'amahanga wa Denmark Jeppe Kofod avuze ko ingabo z'igihugu cye ziri muri Mali ku butumire bugaragara. Guverinoma ya Mali yavuze ko yatunguwe kubera ko icyemezo ku busabe bwa Denmark bwo mu kwezi kwa gatandatu mu bijyanye no kohereza abasirikare cyari kitarafatwa. Mu itangazo guverinoma ya Mali yagize iti, ntacyo abategetsi bumvikanyeho mu byo kohereza abasirikare ba Denmark mu mutwe w'ingabo zidasanzwe Takuba. Byongeyeho ko Norvège, Portugal na Hongria bitegerejwe kwemererwa kandi ko byohereje abasirikare. Guverinoma ya Mali ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo yasabye Denmark guhita ikura abasirikare bayo mu gihugu. Mu itangazo ibihugu 15 byavuze ko bibabajwe cyane n'ibivugwa na guverinoma ya Mali ko abasirikare boherejwe na Denmark muri Takuba bitanyuze mu nzira nyazo zubahirije amategeko. Ibyo bihugu uko 15 byagize biti bakora hakurikijwe amategeko mpuzamahanga n'ay'igihugu mu buryo bwo gushyigikira ingabo za Mali mu rugamba rwazo zimazemo igihe zihanganye n'imitwe y'iterabwoba.
Ejo ni Mukankusi urakoze turacari ku mugabane wa Afrika abantu bagera ku 1500 barapfuye kubera gufungura nabi mu ntara ya Tigray mu buraruko bwa Ethiopia mu kiringo cy'amezi ane mu mwaka heze 2021 muri abo harimo abana bakiri bato barenga 350 nkuko bitangazwa na raporo nshasha y'ibiro bijejwe amagara y'abantu muri ako karere. Iyo raporo ibandanye ivuga ko ku gitigiri gitangazwa icese c'abantu barenga 5000 bapfuye bahitanywe n'inzara n'indwara bivuye ku ngwano iriko ibera mu gihugu. Umuyobozi w'ibiro bijejwe amagara y'abantu mu ntara ya Tigray ariwe Hagose Godefi yabwiye itorokanizo ry'amakuru yo muri Amerika AP ko ibitigiri by'abantu bapfa biriko biyongera bikomeye, harimo abantu bapfa bahitanywe n'indwara zoroshe kwikingira kubera atamiti ihari canke yataye igihe. Iyo raporo yiwe kandi ku vyatohojwe yashizwe ahabona ku munsi wa gatatu ejo ikamenyesha ko abantu 5421 bemeje ko bapfuye mu ntara ya Tigray hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Nivyo bitigira ivya mbere bishikirijwe kuva ingwano hagati y'inteko z'intara ya Tigray n'inteko za leta ya Ethiopia itanguye mu kwezi kw'icumi na rimwe ko mu mwaka w'2020. Amakuru atandukanye abagezeho ku ijwi rya Amerika muyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari tuhera ku gisata c'ubutungane. Igisata c'ubutungane mu Rwanda kuri no wa kane ubushinjacaha bwagejeje imbere ya sentare y'ibanze ya Kagarama. Turi ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali. Umugore yagirizwa kwica umwana w'imyaka itanu yitwa Akeza Elisi Rutiyomba. Nyakwigendera Elisi yari umwana w'umugabo w'uyo mugore. Ivya dosiye ya nyakwigendera rero Elisi tubaza mugenzi wacu Asumta Kaboyi yabidukurikiraniye.
Urupfu rwa Elisia Keza Rutiyomba rwavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize. Abenshi bagaragaza uburyo uyu mwana yazize urupfu rw'amayobera kandi rubabaje. Kuva icyo gihe mukase w'uwo mwana Marie Chantal Mukanza Barushimana yatawe muri yombi. Kuri uyu wa kane ubushinjacyaha bwamugejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko impamvu bushingiraho kugira ngo bwemeze ko Marie Chantal Mukanza Barushimana yagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana. Ubushinjacyaha bwavuze ko iperereza bumaze gukora kugeza ubu bwerekana ko Mukanza Barushimana Marie Chantal wataye Akeza mu kidomoro cya litiro 200 cyari kirimo amazi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Mukanza Barushimana yabonye se wa Keza agiye ahita tuba umukozi kujya kugura amagi y'amanyarwanda n'utundi tuntu yarakeneye mu rugo. Bwemeza ko yarazi neza ko amagi y'amanyarwanda ataboneka hafi, bityo bikamuha umwanya uhagije wo kwivugana uyu mwana. Ubushinjacyaha bwavuze ko umukozi yagarutse mu rugo nyirabuja agahita agenda. Umwana muto wari usigaye mu rugo yasigaye arira abonye nyina agiye, bituma umukozi amuterura. Uyu mwana yaje kwiyanduza umukozi Nirere Oliva yagiye gushaka amazi yo kumukarabya muri cya kidomoro cya litiro 200 nibwo yabonye umurambo wa Keza. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko umukozi yahise atabaza nyirabuja akoresheje telefoni ngendanwa ariko ntiyahita agaruka, ahubwo Mukanza Barushimana yahamagaye kuri telefoni umugabo we amubwira ibibaye. Ise wa Keza yahise atabaza umuvandimwe utuye aho hafi aza kumukuramo n'ubwo yari yamaze kwitaba Imana. Ubushinjacyaha bwemeza ko umwana w'imyaka itanu aba amaze guca akenge ku buryo atakwishyira mu kidomora cy'amazi akireba. Ikindi bushingiraho kandi ngo iki kidomora cyasumbaga uyu mwana kandi nta hantu hagaragara yaba yaruriye kugira ngo ajyemo. Ubushinjacyaha bukanashingira kandi kuri raporo ya muganga yemeje ko umwana yishwe no kurohama, nawe ya polisi yo igasobanura ko icyo kidomora cyari gikikijwe n'amajerekani menshi ku buryo byari kugora umwana kukigeraho anyuze muri ayo majerekani. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye no ku bimenyetso byakuwe mu batangabuhamya babusobanuriye ko umukozi Nirere Dative yatinze ashakisha ibyo nyirabuja yari yamutumye ku buryo yamaze iminota igera kuri 60 ataragaruka mu rugo. Ubushinjacyaha kandi bwanagaragaje ko abatangabuhamya bemeza ko uyu muryango wa Rutiyomba na Mukanza Barushimana Chantal Kigali wari usanzwe ufitanye amakimbirane ashingiye kubana Rutiyomba yaba yarabyaye hanze ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye kuri ibi bimenyetso busaba urukiko ko Marie Chantal Mukambarushimana yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza kubera uruhare yagize mu rupfu rwa Keza ubushinjacyaha bugaragaza ko aramutse afunguwe yatoroka cyangwa se akazimanganya ibimenyetso urukiko rwahaye umwanya uregwa ngo yisobanure Marie Chantal Mukambarushimana yavuze ko atari we wishyuye umwana yarabereye mu kase yemeza ko atatumye umukozi kure nk'uko ubushinjacyaha bubivuga ko ndetse amagi y'amanyarwanda yamutumye atabura nk'uko babivuga kuko yari asanzwe yagura Mukambarushimana ahamya ko umukozi ageze mu rugo yahise amuha akana gato naho akeza agumana nabo yabwira urukiko ko we yahise ajya kwa muganga agasiga abana bose baraho yumvikanishije ko aho umukozi we amubwiriye ko akeza yaguye mu kidomora yahise agaruka mu rugo nubwo yasanze byarangiye uyu mugore yavuze ko uyu mwana akeza yarasanzwe akubagana ariko ku buryo nawe atakwemeza uko yageze muri kiriya kidomora yasabye urukiko ko yafungurwa kuko afite indwara zinyuranye akabasha kwivuza uwunganira madamu Mukanzambarushimana Imana yagaragaje ko imvugo umushinjacyaha yazanye imbere y'urukiko zinyuranye n'izavugiwe mu rwego rw'ubugenzacyaha yatanze ingero nk'izo ubushinjacyaha buvuga ko umukozi wari watumwe yamaze iminota igera kuri 50 kugira ngo Mukambarushimana abashe kunoza umugambi we nyamara ngo mu bugenzacyaha umukozi yavuze ko yamaze iminota 5 uyu mwunganizi asaba urukiko kurekura umukiriya we yemeza ko adashobora gutoroka kuko nta byangombwa by'inzira afite kandi ko ari ubwambere akurikiranyweho ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko abatoroka bada ca ku mipaka bityo kwa kwiye gukomeza gufungwa by'agateganyo urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 9 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi urakenuye ndakongere ko wakeza Elise Rutiyomba nyakwigendera yamenyekanye cyane mu turimbo dutandukanye yasubiramwo twabahanzi bo mu Rwanda kaducisha ku mbuga ngurukana bumenya bifashijwemo n'abakunda uko yadusubiramwo nanabiciye ku masonga nkitangura igisirikare cy'u Burundi kivuga ko cigaruriye bimwe mu birindiro bikuru by'abarwanyi b'umurwi urwanyi w'ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara muri groupement ya Kigoma ni abijomba ziri muri territoire ya Uvira iri mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Vedaste Ngabo ari Uvira
Amakuru ijwi rya Amerika rikesha uhagarariye amashyirahamwe yashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira Joel na Munene avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Mayimayi ya Kijangara na gumino ya Colonel Shakanya Musaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira
Misozi miremire ya Uvira hari ndambara ya igisirikare cy'Abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni Red Tabara barwaniye yitwa mu Masango iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda abandi baje mu misozi ya Uvira
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi?
Ni yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamayimayi bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Red Tabara.
Aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana
Ejo mu gatondo karekare jo mu 11 y'agatondo niho umugwa wabo waza barahagaritse rero barasa usubira inyuma maze gusubira inyuma waciye wicamwe imikibiri umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu bwana hitwa mu Masango ariko nawo nyene ingabo za Red Tabara nabaye zarabangutse zirashika hakiri kare bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu yuko abanyagihugu bari bamaze kuvayo ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba twari bwa intambara zari bwahagarara ubu rero turasharindiriye bishobora gukomeza no munsi bikabandanya
uyu muvugizi wa Red Tabara avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu Masango no mu Marimba
ubu tuvugana ahantu hose ni amashyirahamwe
ya sosiyete sivile yo muri Uvira ashinja umuyobozi wa Gumino Colonel Shakanya Musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya Uvira. We arabihakana.
Tangazwa n'abantu bavuga mu gisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Gumino kambaye ndeka umubare w'undi muhamuvuga igisirikare cy'igihugu kirakufatikanya na Gumino bote buriye icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa leta ya Kongo n'icyose biri zayo niyo izi urabundi kwambuka inda diplomasi yabo bafitanye nibo babizi ibyo bicara bavuga ngo mufatikanye n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na leta ya Kongo bakinjira bagahiga abanzi babo.
Kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya Uvira hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za leta gitabara, hari ico abayobora amashyirahamwe ategamiye kuri leta asaba abaturage bari muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo. Joel Namunene ayoboye ihuriro ry'amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya Uvira.
Abaserikari b'u Burundi bari mu masango barwanya leta gitabara. Icyo twosaba abaturage b'iwacu nuko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinze Burundi.
Ntacyo leta ya Kongo cyangwa se leta y'u Burundi baravuga kuri iyi mirwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za leta gitabara. Ariko sibwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshamba za leta gitabara. No mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2020 baragwanye. Mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Kongo, ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ku icyo gisirikare cyari muri Kongo. Vedas Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye ku.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugaruke ku vya Burkina Faso gata abasirikare bagize kudeta muri ico gihugu mumvise ko bagabisha abahoze muri leta yuko batohirahira ngo bave ku murwa mukuru. Abo basirikare rero bakuye ku butegetsi president w'umusivil Roch Kabore bagirije leta yiwe ko yananiwe kubafata mu mugongo mu rugamba rwabo rwo kurwanya intagondwa zitira idini rya Islam zibandanya kubakora ko ibitero vyiha inkumbi mu gihugu. Ibi vya kudeta muri Burkina Faso na karere Burkina Faso irimwo bisiguriki. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yatumiye Jean-Marie Ntahimera yigisha itangazamakuru akongera akaba akwirikiranira na hagufi vya politiki ari Bamako ku murwa mukuru wa Mali. Yongera atumira na René Claude Niyonkuru akuru ubushakashatsi mu vyerekeye amategeko na politiki mu Bubiligi muri iki gihe akaba ari Bujumbura mu Burundi. Jean-Marie Ntahimera niwe atangura atanga insiguro kuri bino vya kudeta ya Burkina Faso.
Icyo navuga kuri iyi kudeta ni uko dufite kudeta ya mbere ibaye muri akarere, ni kudeta n'izindi nyinshi zabaye vuba, zabaye muri Mali, zabaye muri Gine no mu bindi bihugu. Bikaba ari uko muri kano karere demokarasi nk'uko tuyumva itarashobora gusigura ko demokarasi kenshi tuyumva nk'uko ari amatora kenshi muri Afurika, mugabo mwazi ko demokarasi ari amatora gusa ari n'ibintu bizaba inyuma yayo. Kimwe na bimwe nk'uko umwana nyamukuru ari uko abategetsi batorwa n'abatorwa baratozwa mugabo ntibashobora gutumira imico ibibazo abanyeshuri bafise haba muri byinshi byo nga karere atoyikuramo no muri Mali ye aho ntumbereye byabayeho imyaka irenze n'ubu hakaba ikiri muri transition. Kuko gare kudeta yabaye muri Mali ni uko na mbere y'umweyo ubutegetsi butariho umuntu yari yatowe Ibrahim Keita hari indwara nyinshi itangira gutora umuti yari hari indwara muri kagame nanda y'abasekirite aba kiki kinini n'ubwo ikigandora cyashobora kurwanya amajyana y'itabajyadiste mugabo hariyo n'ibindi bibazo bya sosiyale aho usanga nk'abigisha cyangwa abandi bantu b'abakozi ba leta nko mu magrede usanga hari abantu barambara nta mezi kibe ni bafite imyaka ngaho leta ntihagere nshaka gutora inyishyu y'ibibazo rero ibyo byose tubikoranye bituma abanyagihugu batizera leta zibazihari n'abasirikare bakarimo bagira
Rone Claude nawe kubgawe ubona ishyirahamwe CEDEAO ryari ryakoze akazi barishima kuba ryahwamitse nk'intambara zari muri Sierra Leone na Liberia no kugerageza kugarukana umutekano na politique na demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero. Aya makudeta ariko araba ari menshi muri ako karere ya nyuma kabare yituriko turavuga ya Burkina Faso yabaye ku munsi wa mbere. Byo babivuze ko akarere ka CEDEAO bukarengewe nikiye kiriko gituma aya makudeta aba urutavanako. Arashobora gutandukira n'ibindi bice byo mu karere ko muri Afrika mu burengero mubibona gute?
Murakoze. Ibi biriko birababyabaye muri Burkina Faso byabaye nahandi nkuko mugenzanje Jean Marie yabivuze. Birafatanye n'ibibazo usanga biri mu gihugu cari cyo cyose. Mugabo jewe nashaka tunasimbize tubifatire ingero zibiri. Ufatiye kuri ibi byabaye muri Burkina Faso urashobora kwibwira uti mbo byabaye kumbure byari umuntu yari kubyiza. Mugabo ubishize no mu karere biriko birabamo ukaraba no ku bindi bisanzwe biriko birabera muri Afrika. Je no bisigura ku ngero zitatu. Urego rwa mbere urashobora kubitegera ufatiye kuko demokrasi ifashe muri Afrika no mu bindi bihugu bitari bikesi muri Afrika gusa mugabo cyane cyane muri Afrika ko ariho turiko turavuga. Jean Marie yabivuze demokrasi irarengeye amatora yonyine, irarengeye uko intwaro ziba zarashizweho kuvuga ngo zavuye mu matora zashizweho hubahirijwe amategeko izo bita legitimite demokratike cyangwa legitimite juridike. Bakanazisuzuma ndavuga abanyagihugu n'abandi bantu barazisuzuma ariko zirakora barabye ubushobozi zifise mu gutorera umuti ibibazo biba bihari bishobora kuba ibibazo bihamaze igihe cyangwa ibibazo byadutse nk'ibi by'iterabwo ibibazo by'umutekano yanabitanze kw'akarorero. Ubirabye ku rugero rwa kabiri ibi bicari na n'ishuri igice cy'icyo kibazo cyanyu ibi byabaye muri Burkina Faso urashobora no kubirabira mu karere icyo gihugu kirimo. Ni igihugu aho dusanga inzego za gisirikare zaragiye ziragira uruhara mu by'intwaro. Mugabo ni n'igice cya Afurika muri ino minsi hari imyidogo myinshi abanyagihugu bavuga bati ibihugu ntibigifite ububasha bwo kwitunganiriza iby'intwaro by'ubutunzi hama harimo ikirenge ukuboko kw'ibindi bihugu baridogera cyane Ubufaransa baridogera cyane n'iryo shyirahamwe CEDEAO ariko muravuga ko ritera umuti. Rero hari ibibazo byinshi usanga byaduse hagati ya leta y'abanyagihugu hagati y'abanyepolitiki bavuga bati twebwe twabaye bande dusigaye dushoboye iki mu gihe uko ibintu bigenda mu gihugu tuza kubitegekwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu nko muri Gine harabaye icyo kibazo bavuga bati mu perezida yahahora ariko barahunga bagibwira ishingiro CEDEAO ntacyo yavuze ntacyo yakoze ije gute mu gihe hahindutse intwara. Rero CEDEAO mu bisanzwe yego n'ishyirahamwe rifasha mu gose ibyagiye ategereza gutora umuti nicyo gituma ubona ubu biriko biragorana. Icya nyuma rero dufatiye ku icyo gihugu cya Burkina Faso nk'uko yagira ko ari igihugu aho igisirikare cyane kigira uruhara mu by'intwaro umuperezida yarayatembagajwe ni nkawe umuperezida w'umusivile wa kabiri abayeho ku icyo gihugu uciku bivuga rero ko mu nzego za gisirikare mu banyagihugu baracyafise icyizere baracyabona ko igisirikare coba umuti mu gihe ibibazo byabaye nabi mu gihe banabaye imbarutso mu arufisi ibitero bimaze iminsi biba ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'imigambwe n'iki bihaba gisirikare rero kica gifata urwo ruhara.
Ariko Jean Marie Hayimpera igisirikare kihashitse naho abanyagihugu bariko baragira iminsi mikuru bahimbaza abasirikare bafashe kudeta abasirikare nabo bashitse ku butegetsi haraho baba bemeye ko azosubiza ubutegetsi abasivili intwari y'igisivile mugamo mu nyuma ntibabikurikize urabona biriko biragorana nko muri Mali n'ahandi aho habaye amakudeta na za Guinee. Abasirikare niwo muti canke uburyo buzotogwa gute kugira ngo habe intwaro z'ukuri zitunganiriza abanyagihugu kugira ngo ibintu ntibishikiyo aho abanyagihugu batabariza ko abasirikare baza ku butegetsi
kandi ntabwo
kuhera kwenye kuita jadi tuki kuna afrikai baadhi ya inguvu kuhera ni mbaya ukaribu wa kinde kubania sasa kila kitu ni ba kuberinda vihadi kutawa hali kuto ukiwe bora chanzo ni na vile kwa mashaka kutoa inguvu kwa kijambo wa kila baada kutoa ni mbaya bariki kwa mimi na chini ni mbaya kwa afrikai ada mbaya ni sana kwa kama kwa ni mimi chini ni mbaya kwa mimi hao kwa mbaya hao mti mti suli chini ya ni hake muri wa tarang kwa kutoa sana kwa kama kwa mimi ni mbaya kwa mimi ni boreka kwa juu na wasirikali wakagani na kwa wote mkuki kini mba babo na yuko mwara na yuwe ya wasirikali wakagani ya wasirikali iwa zijenu kwa wasirikali dae na niye na kwa 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 shaka na yuko ya mwara ba yuwe kili yuwe mtango irabe yuko alikini yuko habi ndo kwa 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 yuko na kini mwaga nize matora mwaga tisana to mwaka ya sanga kini kuna mwaka ya wa imba mwri mwari mwaga wa gati mwaga za matora kwa 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 mbara mukuru mwanya twabutubwirira kumuro uko rero ni kwenda n'atamara tangare kwa gwenye rasha bafatiye hano cyari tuma n'abone ne twabaye gwenye gaze twaba kiranze ko gatabwe ashya bari barabaraga rekati cyari kiranze twaba naho ko mukuru n'atamara n'atamara
aka tubandanye
twabaye rero habaye ngora ni aka cyari habaye ngora ne ko abantu bari gihe gusha cyangwa yuko abantu bari hanze yego bica ku mukenzi n'atamara yego bice cy'ubura ya za kandi bya nyamwe cyangwa abandi bado yuko ariko ba ayo ariko ba bashaka bakerekere kandi bari kureka inyanya
y'igihugu bakagira n'ubushobozi bwo kugira ngo ingane hagaze muri iki Rene Claude mugihe abasikare bari kwagira ama coup d'etat muri ivyo bihugu bidogera ama leta yahari y'igisivile ko atariko arakora ibishoboka byose ngo abafate mu mugongo mu rugamba rwo kugwanya abagwanyi b'abayislam ingufu zabo zitera zikomera kubera inzego ziba zidakomeye n'izo umutekano n'umutekano bari mu ke muri ivyo bihugu abasikare bafashe ubutegetsi hari n'inyishu bazotorera ico kibazo canke nabo bashitseho nabo bazosanga ugo rugamba toroshe gukugwanya izo ntagondwa z'abayislamu muri make
murakoze bo ntivyoroshe kumenya gusa umuntu abiravye je ndabibona uruhande rumwe uvuga uti kumbure no muti urugero rwa hagufi kandi kugice kimwe cy'ibibazo harakenewe umuntu afata ibintu mu ntoke haravuze ibibazo byinshi nk'eje ubundi n'icababaje abantu muri ico gihugu harabaye igitero cyahitanye abasirikare benshi mu kunyi babasanga nta n'ubugi bari bafise nta n'ivyo kugiye bari bafise rero umuntu ashobora kwibaza ati hari intwaro ya gisirikare yashobora gutorera umwe kimwe n'ivyo bibazo bakagerageza kugaruka mu mutekano ikindi kibonekeza nuko abariko baraza ku ntwaro haba muri Burkina Faso n'ahandi baracyari bato n'abantu bagifise inguvu bagifise kumburisha akajyo gukora barashobora kugerageza unafatanije nuko ari bihugu usanga abanyagihugu bafise uwo muco wo kwita ibya politike bikiyatuma rero umuntu yibaza ati kumbure abo basirikare nibanyerera abanyagihugu bazosubira babarebere babwire bati ibi birakogwa ntibikogwa aho barashobora no kuja kuno ruhara rw'amakuru mugo ku rundi ruhande nabwo nta gihe na kimwe uko demokarasi itegekanijwe igisirikare cigera kiba umuti w'ibibazo bihari cyane cyane iyo mwene iyo ntwaro ije gutora umuti nk'uko nabivuze ibibazo bya hagufi mugo binyegeje ibindi bibazo birebire ibibazo by'uburyo bw'amafaranga ibibazo by'ukuntu ibibazo by'umutekano iterabwoba niki biriko biragwira ku isi aho usanga niyo ntwaro ibaje muri ico gihugu itereza gufatanya n'amakungu gufatanya n'abandi bantu kenshi na kenshi rero nk'ubu urabona henshi baca bashiraho ibihano mu gihe Burkina Faso itobirikirakorana n'amakungu itobirikirakoresha uburyo butanzwe n'amakungu ntabyo boshobora ku mbuga umuntu ashobora kuyaza ko batazi buri cyo baterera ariko si umuti urama si umuti w'igihe kirekire
murakoze cyane yari Jean Marie Ntayimpera yigisha ivyerekeye gutangaza amakuru akaba kandi ari umuntu akurikiranira hafi ivyerekeye politique ari i Bamako muri Mali twari kumwe kandi na Rene Claude Niyonkuru agira ubushakashatsi mu bijanye n'amategeko na politique akaba muri iki gihe ari i Bujumbura mu Burundi ndabashimiye cyane batumire kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe murakoze
namwe iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Akano ngaro duce dusozera makuru twe tufitiye muri kano kanya dushimira bagizwe arabose ngo bayategure yongera bashikira ariko imbere yo guhana gahindukira ngende ndabaciriye ku masonga ino nkuru tuza kwashikiriza igice saha imwe ni minota 33 mu gihugu cy'u Burundi abategetsi bafite amakenga ko abarwanya umuhari ADF urwanya leta ya Uganda bashobora kwinjira gushinga ibirindiro muri ico gihugu ku mugoroba wejo kuwa gatatu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakoranije baburamatari abakuru mu gisirikare n'igipolisi mu gihugu cyose kugira ngo bazitire hakiri kare. Iyo nkuru turaza kuyirambura mu makuru yacu ari imbere. Mwakoze kutwumviriza. Yakoze Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi yacu akongera akabashikira ngaho kubwiwe bafatikanije na ingenieur John Walker Diane Nahazoma ari kumwe kuri mikro ku izina rya bagenzi bacu tubike abantu tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha turasubira saa moya n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda.
Tanzi jam zabarundi turi ruhutse mugushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabai, isi vizo chacho.